Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 6 y'ukwezi k'umunani mwaka 2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Igitegwa c'ikawa ni igitegwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu. Ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa tubona neza yuko ku giciro batugurira ari ciza cyane.
Uyo ni umurimyi w'ikawa yidogera igiciro gito c'ikawa ku barimyi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye uruhagarara rwa politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Mwaramutse neza Oriane, mwanya ni wawe.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika. Muri Somalia abantu bashika kuri 6 barishwe, abandi 13 barakomereka mu bitero vya bombe bibiri byabaye byagizwe muri Somalia ku munsi wa Mungu. Ibyo bitangazwa n'abajejwe gutabara imbabare hamwe n'abategetsi b'ico gihugu. Igitero gikomeye muri ivyo bibiri ni cagizwe mu gisagara ca Mogadishu, aho abantu 4 bishwe na bombe yaturikiye mu muduga hafi y'iduka ry'ikawa riri kwibarabara rica ko abantu benshi muri ico gisagara. Dr. Abdulakir Abdirahim Adena akorera mu biro vy'imiduga itwara imbabare itabara imbabare ni Mogadishu, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko batoye ibiziga by'abo bantu 4 bishwe. Ababibonye bavuga ko ico gitero cyasambuye bikomeye mu rantunga iryo duka ry'ikawa hamwe n'izindi nyubakwa ziri hafi yacyo. Ku munsi wejo nyene hakaba hari hapfuye abandi bantu 2, 4 barakomereka inyuma y'igitero cha bombe yo mu muduga yaturikiye hafi y'umuduga wa gisirikare mu gace ka Afgoye. Icegera cha buramatari wa karere k'ubumanuko bwa Shabelle Ali Nur Mohamed yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abishwe n'abakomeretse muri ico gitero bose barabasirikare ba leta ya Somalia. Tukiri muri Afrika, muri Ethiopia igisirikare cyaraye gifashe mu minwe yacu amayira manini inyubakwa za leta n'ikibuga cy'indege cy'akarere kari hafi y'ubuseruko bwa Somalia. Ni nyuma yaho ubwicanyi bwadutse ku mugwa mukuru wako karere Ijijiga, abantu 209 barahasize ubuzima muri ubwo bwicanyi. Itana mu mitwe ryatanguye ku munsi wa 5 aho haba ukutumvikana hagati y'abayobozi b'inzego zo hasi n'abayobozi ba leta muri rusange. Ntibiramenyekana neza icyatumye haduka ugo ruhagarara. Kadir Abdi Ismail, umutegetsi w'umugambwe w'abasomali wa People's Democratic Party muri ako karere, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abasirikare ba leta ya Ethiopia aribo bobazwa ubwicanyi bw'abo bantu bishwe. Umutegetsi ata umwikomo w'abo bantu bishwe kuvyo yise ukwinjira kw'abasirikare bafise ibigwanisho bikomakomeye muri ico gisagara. Ismail avuga ko hatewe abatari mu bwoko bw'abasomali, amamagazini arasahugwa, inyubakwa ziraturigwa hamwe n'ishengero rimwe rirasenyugwa. Igisirikare cya Ethiopia cyari giherutse kurahira ko kizokora ibishobotse byose kugira gishire ibintu ku rutonde muri ako karere ka Ethiopia kagizwa hanini n'abasomali. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tuje muri Amerika y'Epfo, abategetsi muri Venezuela batangaza ko bafashe abantu 6 bise abagizi b'iterabwoba bahawe akazi ko kwica. Ni mu byo Perezida Nicolas Maduro avuga ko byabaye umugambi wo gushaka kumugandagura. Icyo kibonekeje nk'igitero cyabaye ahari ko habera ibirori vya gisirikare byabaye ku munsi wa 6 aho indege zitagira abadereva izo bita drone zaturikira mu kirere umukuru w'igihugu ariko aravuga ijambo. Imwe muri izo ndege bavuga ko yaturikiye mu kirere imbere y'uko ishika aho yari igiye, iyindi ica mu nyubakwa iragonga iyo nyubakwa ica iraturika. tukiri ngaho muri Amerika yepfo ibiro vyishirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu ca Nicaragua rikaba ari naryo rimaze igihe ritangaza amakuru y'ukuntu leta y'ico gihugu imaze imisi itihanganira abatavuga rumwe nayo bamaze igihe bagira imyerekano bitangaza ko byasanze ari ngombwa ko byugara ibiro byabo iryo shirahamwe rimenyesha ko ryagizwe ko iterabwoba ku matelefone aho ryahamagagwa ribwirwa amajambo ateye ubwoba rivuga ko ryahawe amakuru yuko leta irikirategura amadosiye yo kwagiriza ivyaha bikomeye abakozi baryo ariko iryo shirahamwe ntiritomora neza ayandi makuru yoba ifise yerekeye abo rikeka kuba bariko bararigira ko iryo terabwoba Iryo shirahamwe rivuga ko ubwicanyi bumaze imisi muri Nicaragua bumaze guhitana abantu amajana 440 mu mwaka kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka honyene ryagiriza leta ya president Daniel Ortega n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho barishigikiye kuba bafise uruhara mu rupfu rwa benshi muri abo bantu bamaze kuhasiga ubuzima Muri Amerika naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igipolisi c'igisagara ca Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko kitazotsindwa urugamba kiriko kiragwana ni nyuma yaho mu mpera zindwi iheze habaye ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abantu 34 bishwe barashwe n'inkoho mu kiringo c'amasaha 42 mu bahasize ubuzima harimo umukobwa w'imyaka 17 yarashwe mu maso umwe mu bapolisi b'icyo gisagara yabwiye ikinyamakuru Chicago Times ati birakomeye muri iki gihe hari cyuka kibi kandi ibintu bishobora kumera nabi na cyane ayo namakuru avugwa hirya no hino ku isi murakoze
urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza abarimyi b'igiterwa cikawa mu gihugu cy'u Burundi baridoga ko amafaranga bahabwa ku giciro cikawa ari make ugereranije na yahabwa abarimyi b'ico giterwa mu bindi bihugu abo barimyi basaba kwico giciro cyo kongerezwa umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi wewe yemeza ko amafaranga ahabwa abo barimyi akwiye n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Remo Nzimana ari i Bujumbura mu Burundi
bamwe mu barimyi b'ikawa bemeza ko benshi bacika intege yo kubandanya bari mico giterwa kuko ata amafaranga akwiye bakuramwo uravye ibikorwa bakorera ico giterwa abo barimyi bemeza ko ikawa yo mu Burundi ari rurangiranwa makungu ariko atakarusho biba
Igitegwa cikawa ni igitegwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa tubona neza yuko ku giciro batugurira ari ciza cyane no mu kwikoreza kugira abayishikane ku izine utanga amafaranga nyene ibihumbi bibiri
Murunani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa Senake muri Mawisange baremeza ko igiciro cikawa kiri hasi ufatiye ku biciro by'ibihugu bihana imbibi n'u Burundi Joseph Niraba Marongo Yugorunani avuga ko hategerezwa gukogwa ico tuma barimyi badaheba ico gitegwa njabukamazi
mu bihugu duhana imbibe cyanke mu bihugu byo hanze igiciro cy'ikawa kiri hejuru rwose ngahi wacu murabona ko tukiri ku mafaranga 500 uko ari nyibi ikawa mu byukuri twasaba yuko haba ico twokwita gahimbaza musi no kuvuga ico tuma murimyi w'ikawa yiyumva mu ikawa kuruta uko biri uno musi
baba bo barimyi cyangwa ugorunani bemeza ko badatahura ingene igiciro cy'ikawa ari gito Mugikawa yo mu Burundi igurishwa amafaranga y'agaciro kandi umurimyi akoresha ingufu nyinshi kugira ashike kukawa ya kanovera
abakorera mu isata cy'ikawa boraba imvune umurimyi w'ikawa agira kugira ngo aronke ikiro cy'ikawa kiro mu murimyi w'ikashobore kuronka amafaranga meshi murazi neza yuko ikawa ishoka mu mafaranga y'agaciro amwe bitango na amadolari mugabo umurimyi w'ikawa nawe akayahabwa mu marundi mugabo 500 mu yaravye nta n'igice cy'idolari kirimo nta n'icya kane cy'idolari murumva yuko muravye n'ikivunjo biriko abarimyi b'ikawa tubandanya dusemerera ko goronka amafaranga fadiki
bekugira bihure n'ingufu twabatwata kwasaba yuko bo turengerezako igiciro basi kikazogera no ku 800 canke igihumbi gutyo ikawa natwe ikabandanya igira kanovera kandi natwe tukabandanya twumva yuko nyene duteye imbere tugumye tuduga
leta y'u Burundi yo yemeza ko ico giciro gikwiye deo gide rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije amenyesha ko ibice 75% kw'ijana by'amafaranga leta ikura mu ikawa biba bigenewe abarimyi b'ico gitegwa. Uyo mushikiranganje akemeza ko leta izokora kugira umurimyi w'ikawa atera imbere.
Ku ruhande rwa leta ntacyo itazokora kugira ngo igitegwa cy'ikawa gitere imbere, haba mu guhimiriza abarimyi gukorera icyo gitegwa, kubaronsa imibyaro mishasha, kuko ahenshi ikawa iboneka ko ishaje kandi itashibuka, kubaronsa ifumbire, imiti hamwe n'ibikoresho bitandukanye ibicishije muri wa mugambi wayo ujeje guteza imbere icyo gisata cy'ikawa, akaba ari umugambi ufasha umugongo n'ibangizi yose.
Ivyo bikaba vyashikirijwe mu ihiganwa ryo guhonja ikawa ya Kanovera. Ikawa 29 akaba arizo zashimwe zose ziva mu ntara ya Kayanza mu 331 zari mu ihiganwa. Ibice 70% by'amafaranga y'agaciro leta yinjiza mu kigega akaba ava mu gisata cy'ikawa. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 2944. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 995 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ishiramwe Parseme rihamagariye Abarundi guhindura ingendo ntirishigikiye ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'amakomine mu Burundi uhimbazwa buri genekezo rya 4 ukwezi k'8. Faustin Ndikumana avuga ko uyu munsi mukuru ari uwo gusesagura ubutunzi bw'amakomine. N'inkuru ya Evariste Nzikobanyanka umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Gushiraho uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi ntibyari bibi nk'uko uburongoye iryo shirahamwe Parseme yabibwiye Ijwi rya Amerika. Uwarongoye iryo shirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo akabona ko intumbero ihabwa uwo munsi atariyo yari ikwiriye. Faustin Ndikumana akavunira urugohe abatunganya uwo munsi.
Tariki nkayo abatanga kaje ho kuyumvira ingorane ziba zihanze ibyo bisata ingene byabyifashe. Hari ingorane zifatiye ingene ugushaka kungana mu kubishyira mu ngiro n'ingene hejuru mu ma ministeri babikontura babikurikirana ico bita coordination. Ni ukuvuga usanga hari amakomite menshi abiraba ugasanga umengo inguvu zirasanzaye, ugasanga hari amaministeri abiri yamara ikaraniganira ivyo bintu. Wewe umwari wa ministeri ngo yintwara agati mu gihugu ngo ije w'iterambere ry'amakomine hagati ngo n'indi ministeri ngo ijanye na decentralization hahura iy'amaterambere ry'amakomine yindi ari intwara wagiye mugabe bikaguma mu ngo byose biko biranigana gukurikirana ivyo bintu.
Faustin Ndikumana afite ikinda negura uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi harimo ko atakindi ubugamije atari uko abawitaba babagiye kwisangira urukanyu.
Ikindi ni amategeko akwiye hari cadre juridique yo gushyigikira iyo politiki. Ntibe bya bintu byo kugenda gusangwa abantu ngo twagiye turicara ngo bararya baranywa baragira gute ngo barahura mvukira baricara bagaca bamanuka.
Ibishikirizwa n'uburongo ishirangwe Parseme biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu Terensio Ndayiraja akavuga ko uwo munsi wahariwe amakomine ushingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Atanga insiguro ku bavuga ko uwo munsi utisunze amategeko.
Nibaza yuko bavuga ibyo bintu yarihenda cyane kuvaho hagiyeho leta shasha ejo bundi. Murabizi yuko hariho ibisata bimwe bimwe byavuye mu bushikiranganji bw'icara ry'amakomine byimukira mushikiranganji biri hagati mu gihugu n'igisoko kundi gihugu mucabura na hindura n'izina ukabitwa ubushikiranganje ugiye intware hagati mu gihugu inyizo ukuri igihugu n'iterambere ry'abene gihugu ariko cyo cyose 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 cy'iterambere ry'amakomune byimutse bizagiye gafunika cyose cyarimutse cyagiye gakitwa microcredit cyarimutse byose muri interiere sinuma yari abantu bari kwakiranya ibintu bavuga yuko hari ukwihera nta kibazo kihari nta na kimwe n'amategeko agengaye gushyiranaje bibiri mashasha vuba cyane yagiye gusohoka kibata yuko nibaza ababivuga ngo ntibazi ibyo ari byo nibaza ko kwabaye kwihenda cyane kuko atari uko bimeze
uwo mutegetsi w'umubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yagize n'icyo avuze kubibaza ko imvukira zo muri ayo makomine atakindi ziba zigiye gukora atari ugusangira umunezero yabwiye Ijwi ry'Amerika uciye umunsi w'amakomine ubugamije
kumesha yuko hariho itegeko rya perezida ritegeka uwo munsi ubaho utimbe umunsi ukuru ugamije iki hakorwa iki mu itegeko rya perezida biyatomoye neza icyo gusigura n'icyo ugamije ubwa mbere ni umunsi aho indongozi za komine zikoranya abavuka komine bose n'abene gihugu bagashyikirizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ingene bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ibyagenze neza ijageze nabi byabagwe n'ibitabagoye kugira ngo rawe byagoranye bikosogwe ibyakozwe kugereza ingufu kandi kugira bigenda neza kurusha hanyuma kandi kugira ngo bace baraba bashimira n'abagize uruhara mu guteza imbere ikomine yabo hanyuma bongere bace bapanga n'imigambi y'umwaka ukurikira mu ntumbero yo guteza imbere ikomine
uwo munsi w'amakomine uno mwaka ugize gatanu himbazwa kuva ushinzwe kuri ndugerekerezo rya kane ukwezi k'umunani umwaka wa 2018 ukaba wahimbajwe mu makomine yose y'u Burundi kuko Ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
tubibutse nje twese ko niko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dukubitire mu gihugu cha Republika ya Congo iharanira demokrasi aho bamwe mu banyagihugu baba mu gisara cha Goma banegura ingingo y'ubutegetsi yo kwankira umunyapolitike Moise Katumbi kugaruka mu gihugu batera kamo abanyapolitike akabasaba kudafata abo badahuje ivyiyumviro vya politike nk'abansi babo ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza ari mu buseruko bw'igihugu cya Republika iharanira demokrasi ya Congo
nyuma yuko Jean-Pierre Bemba garutse mu gihugu ku itariki ya mbere z'uku kwezi gahita atanga kandidatire yo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka byari byitezwe ko kwa gatanu w'icyumweru gishize Moise Katumbi na Wagire Lubumbashi avuye muri Afurika y'Epfo uyu nawe yagaragaje ko ashaka guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ntibyaje kumuhira kuko ubuyobozi bw'indege za gisivile bwamwimye uburenganzira bwo kugaruka no kugwa ku butaka bwa Congo ndetse ubutabera nabwo buvuga ko bushobora kumuta muri yombi Moise Katumbi n'itsinda bari kumwe bahise bafata icyemezo cyo guca hitwa Ndola muri Zambia bagakoresha inzira y'ubutaka berekeza i Lubumbashi ariko ntibarabona uburyo bwo kwinjira mu gihugu ibi bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barabibona nk'ikibazo gishobora gukurura izindi mvururu imbere y'amatora. Ni abanyekongo bagarutse iwabo. Kubakumira rero ni ukutubangamira nk'abanyekongo. Dukeneye amatora atazaheza n'umwe. Moise Katumbi nawe nibamureke aze kandi yemerwe kwiyamamaza nk'umuturage w'iki gihugu. Turibwira ko mu gihe baguma hanze y'iki gihugu amatora atazaba mu mahoro n'ituze. Kuko mu gihe bamwe bari hanze bakangirwa kuza mu gihugu n'intambara biru wakati wa moja wiko nje ya nchi wanawakatalia wasifike ni vita tu harabafite icyo basaba abanyepolitike bahatanira imyanya y'ubutegetsi kuri bo abanyepolitike bakwiye kubanza gushyira imbere inyungu z'abaturage aho kumaranira imyanya mu nyungu zabo bwite urugamba rwa politike ntirutugira abanzi ahubwo tuba duhatana mbere na mbere tuba tugomba kubahana abo tudahuje imyumvire tugomba kubaha umwanya bakavuga kandi ibyiza byabo tukabishyigikira tudatandukiriye amategeko
tunawaza inchi yetu iko na besoin ya wale wa Kongo
igihugu cyacu gikeneye kugera aho abanyekongo bicara bakavuga bati tubabarirane ibibazo bwite abantu bafitanye tukabishyira ku ruhande ibyo nibyo twifuza kandi tukamenya ko twese turi abanyekongo bigatuma tugomba gukundana mu munezero no mu
ngorane
ibitekerezo bafite ku matora no ku rutonde ntakuka rw'abakandida komisiyo y'amatora yakwemeza bigaragara nk'amakenga kuri benshi bavuga ko ibyo bifuza ari ubuyobozi bwiza batitaye ku mazina azwi cyangwa amashya muri politike ahubwo bazatora ibitekerezo na gahunda by'abakandida aho gutura ishyaka cyangwa amazina azwi
voter pour Jean-Pierre Bemba voter pour Katumbi voter pour les autres je pense que c'est trop
haracyari kare cyane kuvuga ko watora Jean-Pierre Bemba Katumbi cyangwa abandi bose baziyamamaza icya mbere nta kandidatire n'imwe komisiyo y'amatora iremeze icya kabiri ntabaratugaragaza icyerekezo badufitiye kandi genemera ibitekerezo by'umuntu si ubwe cyangwa impagarike nemera mu gihe imishinga afite yanyemeza namutora icyo dushaka ni ukuzahura iki gihugu kuko ntigikwiye kuba kimeze uko kimeze
ubu que notre pays mérite mieux que ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui.
Je vais donner mon point de vue.
Nkamubwira uko mbyumva. Nka Moise Katumbi na Perezida wacu mbere bari hamwe nk'imisatsi ku mutwe. Kuki baje kwitandukanya? Ubwo se haraho batandukaniye? No kubanza
gushaka.
Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu umuvugizi wa Moise Katumbi bwana Olivier Kamitatu yavuze ko guverinoma ya Zambia imaze kumenyeshwa ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwimye Katumbi uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu. Kamitatu aribaza ati se mwabonye he guverinoma ibuze uwikekaho ibyaha kuyishyikiriza. Na wabicishije ku rukuta rwe rwa Twitter, Moise Katumbi yavuze ko kwangirwa kugaruka mu gihugu ari ukwima abaturage amahirwe yo kubona amatora nyayo. Yanavuze ko batazemera ko ubutegetsi bukoresha amatora ya nyirarureshwa, ashimangira ko kumubuza kuza mu gihugu bigaragaza ubwo ubutegetsi bufitiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi ko w'amahitamo yayoborwa cyangwa ashingiye ku rukundo afitiye igihugu. Ku rundi ruhande, mu kiganiro yahaye abanyamakuru amaze gutanga kandidatire ku wa gatanu w'icyumweru gishize, Jean-Pierre Bemba yasabye guverinoma ya Kinshasa gukora ibishoboka byose Katumbi akaza mu gihugu agahatana mu matora.
Moise Katumbi est un acteur politique majeur dans ce pays. Il a du soutien. Pense qu'il n'est
Moise Katumbi ni umunyapolitiki ukomeye muri iki gihugu, afite abamushyigikiye. Si byiza guheza abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko abaturage nibo bagomba guhitamo zabayobora. Ndasaba ubutegetsi kugarura ibintu mu buryo amatora kitabirwa na bose kandi bashaka igisubizo Katumbi nawaze ku buryo amatora azaba mwituze. Mu gihe Perezida Joseph Kabila wagishaka ko azahagararira ishyaka rye mu gihe koko atakongera kwiyamamaza kuko atabyemererwa n'itegeko nshinga, abatavuga rumwe nawe bo bakomeje gutanga kandidatire ishyaka ukwaryo, ariko baracyategereje kumvikana ku mukandida rukumbi wayahagararira. Itariki ya nyuma yo kuba bamaze gutanga kandidatire zabo ni ya 8 z'uku kwezi. Nibutse ko uyu Moise Katumbi utarahabwa uruhushya rwo kugaruka mu gihugu, ubutegetsi bw'igihugu cye bumukeka wo kwinjiza mu gihugu abanyamahanga b'abacanshuro barenga 400 barimo abahoze ari abasirikare ba Amerika barwanira mu mazi n'abakomando bo muri Afurika y'Epfo yinjije mu buryo butemewe n'amategeko. Mu 2016 urukiko rw'amahoro rwa Kamalondi Rubumbashi rwamuhamije kubohoza no kugurisha inzu y'umugereki rumukatira igifungo cy'imyaka 3. Katumbi kandi aregwa kuba yaratunze ubwene igihugu bw'Ubutaliyani kandi bitemewe ku muntu ushaka kwiyamamariza umwanya ukomeye nk'uwo mukuru w'igihugu. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi ry'Amerika, radio ya
muri kamura bandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika. Ubunaho ni cha gihe cyo kwashikiriza amakuru yerekeye sport n'imikino byabaye mu mpera zindwi mu Rwanda. Reka dutege amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye.
Umukino wo gusiganwa ku magare, umunyarigeria Azedine Lagab niwe wegukanye intera ya mbere y'isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu tour du Rwanda ku nshuro yaryo ya 10. Uyu mugabo ukinira ikipe ya Groupement Sportif des Petroliers d'Algérie yanikiye abandi ejo ku cyumweru mu rugendo rw'ibirometero 104 byari bigizwe no kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Azedine Lagab w'imyaka 32 yatangiranye imbaraga zidasanzwe, ariko ntabwo yari yorohewe kuko yakomeje kotswa igitutu n'abandi bakinnyi barimo René Jean Paul ukini wabo wo mu ikipe ya Miss Sportif y'Rwamagana, Riba David Rosano wo muri Novo Nordisk muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tutibagiwe Valence Bayisenga umunyarwanda ubarizwa mu ikipe ya Pays des Orons Côte de Lumière yo mu Faransa. Mu gihe cyo gusoza, Lagab yarabiyatse anyonga igare ubudakuraho agera ku murongo ari uwa mbere akoresheje amasaha 2 minota 12 n'amasegonda 21. Wa kabiri yabaye David Rosano, ku mwanya wa gatatu haza James Fury wo mu ikipe y'igihugu y'Afurika y'Epfo. Jonas Doring ukinira Descartes Romandie yo mu Busuwisi yegukanye umwanya wa kane, Valence Ndayisenga abo wa gatanu ari nawe umunyarwanda wahageze ari ku mwanya wa hafi. Uyu Valence Ndayisenga umaze gutsinda Tour du Rwanda inshuro ebyiri yatangaje ko bibabaje kuba etape ya mbere imucitse, ariko yongeraho ko ngo hakiri kare ko ashobora kwitwara neza mu ntera zisigaye ndetse akaba yatwara iri siganwa ubugira gatatu.
Etape nayishakaga kuko ni mu rugo, ikindi cya kabiri niyo mpamvu abonye akenshi twikunze no kwiganza amatoye
Ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'intera ya mbere, ikipe ya mbere ni Groupe Mas Sportif de Petrolier d'Algérie, igakurikirwa n'ikipe y'igihugu y'Afrika y'Epfo. Ya gatatu ni Descartes Romandie yo mu Suisse, ku mwanya wa kane hakaza ikipe ya Pays des Hollandes Côte de Lumière yo mu Faransa. Ikipe ya Embrace the World yo mu Budage iri ku mwanya wa gatanu. Ku birebana n'amakipe atatu hagarariye u Rwanda, ikipe ya Amis Sportif y'u Rwamagana ni ya gatandatu, ikipe y'igihugu Team Rwanda yicaye ku mwanya wa cyenda, naho Benediction yo mu karere ka Rubavu iri ku mwanya wa 14 ku makipe 16 yitabiriye iTour du Rwanda. Uyu munsi kwa mbere abasiganwa barakora intera ya kabiri yo kuva Kigali berekeza ihuye mu mujyi wa Butare ahereshya ibirometero 120. Tunyarukiye mu mpira w'amaguru, irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rigeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Kwa gatanu w'icyumweru gishize, ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na APR FC ubusa ku busa kuri stade Huye i Butare. Umukino wo kwishyura hagati ya makipe yombi uteganyijwe ejo bundi kwa gatatu kuri stade Amahoro i Remera. Uyu munsi kwa mbere ikipe ya Sunrise irakira Rayon Sport i Nyagatare, hanyuma bazongere bahure kwa kane kuri stade Regional ya Kigali mu kino kwishyura. Umukino wa nyuma uzabera kuri stade National Amahoro i Remera kuri iki cyumweru. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva ku itariki ya 24 kugera kuri 26 z'ukwa karindwi 2018, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye bwa mbere na mbere mu mateka inama y'abayobozi b'amadini n'amatorero by'isi yose. Inama yabereye mu murwa mukuru Washington, yarimo n'intumwa z'imiryango mpuzamahanga na sosiyete sivile. Baganiriye ku buryo buboneye bwo kurwanya itotezwa, ikumira n'ivangura bishingiye ku idini n'imyemerere no kwimakaza ubwihanganirane n'ubwubahane bw'amadini. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe guharanira ubwisanzure bw'imyemerere ku isi, Sam Brownback, yasobanuye ko iyi nama ari imbarutso y'ibiganiro birambuye kuri bumwe mu burenganzira shingiro bwa buri muntu bwo gukoresha roho yawe uko wabihisemo. Yaravuze ati, ni uburenganzira butagomba kuvogerwa na Leta iyo ari yo yose, ahubwo buri leta igomba kuburengera, ntawe igomba gusumbisha undi. Ambasaderi Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere ari ngombwa kubera ko ari icyubahiro kamere cya buri muntu. Aturetse ibyo kandi, ni ukubera ko mu bihugu bifite ubwigenge bwo kwemera busesuye nta terabwoba rikabije rihaba. Dushaka ko ubukungu bugera hose, nyamara ibihugu bifite ubwigenge mu myemerere busesuye nibyo bitera imbere mu bukungu. Nk'uko Ambasaderi Brownback yabitangaje, guverinoma nyinshi ku isi zemeza ko zubahiriza ubwisanzure bw'imyemerere n'amadini. Iyi nama y'abayobozi b'amadini n'amatorero ni uburyo rero bwo kuva mu magambo ibikorwa bigatangira. Bashobora gushyiraho ba ambasaderi bo guharanira ubwisanzure bw'amadini n'imyemerere. Bashobora guhura kenshi na sosiyete sivili n'andi madini yo mu gihugu cyabo. Ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa Leta nabo bashobora guhura bakungurana inama n'ibitekerezo. Ambasaderi Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere biri mu maraso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama yo guharanira ubwisanzure mu myemerere n'amadini ni uburyo bwo gushishikariza n'ibindi bihugu gufata ingamba zo guteza imbere ubwigenge bw'imyemerere mu gihugu cyabo, mu karere kabo no muri rubanda.
iryo ryari jambo ry'intahamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika. Juti mwese mukundira ryo ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Mundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Oriane Itangishaka mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.